Turashimiye komandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi muriko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22. Mu Rwanda tukaba kuri FM 104 n'ibice bitatu. Abari Uganda mu karere ka Kisoro mwiriwe gute, namwe mwe muratwumva tankumanzi kuri FM 88 n'ibice 9 ya radio ijwi riyobora. Ikaze makuru kuri no mugoroba mugiye gushikirizwa na Jodiana Nininahazwe. Leta y'u Burundi ntiyemera ivyavuye muri rusansuma yo kumenya ibitigiri vy'ivyuma vyo kuyunguruza bidacishwa amafaranga birimo amapikipiki bibarizwa mu gisagara ca Bujumbura.
Icegeranyo cabonekanye twasanze kirimo amahinyu, amahinyu menshi cyane. Ayo mahinyu rero katwereka yuko hari abantu batifuza yuko iki gisagara cyacu kijamwo urutonde mu vyo kuyunguruza. Bifuza yuko twoguma mu kajagari.
Ni Jarvin Dirakobuca ni waramutswa ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati, umutekano hamwe n'iterambere ry'amakomune mu gihugu cy'u Burundi. Abadandaji b'abanyarwanda n'abarundi bagiriza Tanzania kubananiza no kutaborohereza. Tanzania iremera ivyagirije ikizeza guhinduka. Abashikiranganje bajeje imigendranire y'ibihugu bigize ishirahamwe rya OTAN bazohura kwa gatandatu mu nama isa nk'iyagizwe ibanga. Muraza kuvyumva muri ano makuru. Korea ya ruguru yinjiranywe na COVID-19 ku ncuro ya mbere kuva ico kiza caduka mu 2019. Ico gihugu catangaje uwa mbere yanduye. Ano makuru yose duce ku masonga turayarambura mu kanya isase muri hafi ya maradiyo yanyu. Nongere ndabahe ikaze. Umushikiranganje ajeje imigendranire ya Amerika na yandi makungu Anthony Blinken kwa gatandatu azokwitaba inama izo muhuza na bagenzi biwe bo mu bihugu bigize ishami rya OTAN. Ibindi kuri ino nkuru turabaza mugenzi wacu ejo ni Mukankusi.
Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'Ubudage Annalena Baerbock mu kwezi gushize yatumiye aba minisitiri mu nama itari ku mugaragaro i Berlin. Inama ije mu gihe igihugu cya Finland kirimo gushaka uko cyakwinjira mu muryango wo gutabarana wa OTAN kubera impungenge gifite zaturutse ku gitero Uburusiya bwagabye kuri Ukraine. Umunyamabanga mukuru wa OTAN Jens Stoltenberg yavuze ko inzira yose yo kwinjira mu muryango yagombye kuba inoze kandi yihuse, kandi ko Finland ishobora kwakirana ubwuzu. Kuri iki cyumweru cyiza Blinken azajya i Paris ari kumwe n'uhagarariye Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu bijyanye n'ubuhahirane Catherine Tai na Minisitiri w'Ubucuruzi Gina Raimondo mu nama ya kabiri y'abaminisitiri b'Amerika n'Uburayi ku buhahirane na tekinoloji.
Ejo ni Mukankusi, urakoze. Turanacari kumwe. Utubwirira Korea ya ruguru yatangaje umuntu wa mbere yanduye ikiza cha COVID-19 kuva ico kiza caduka mu 2019. Korea ya ruguru yarashe misile balistike zitatu igira ngo itangaze ivya kino kiza.
Korea y'Epfo n'Ubuyapani nibyo byatangaje iyo nkuru, byumvikanisha ko icyo gihugu kigenda gitera intambwe muri porogaramu zacyo z'intwaro cyagombye gushyirwa mu kato. Misile balistike eshatu zitagera kure zarashwe hafi mu masaha ya 12:30 ziturutse mu karere ka Sunan k'umurwa mukuru wa Korea ya ruguru Pyongyang, naho ikibuga cy'indege mpuzamahanga giherereye. Korea y'Epfo yemeje ko ari naho Korea ya ruguru yavuze ko yarasiye misile yayo ya karahabutaka yambukiranye ibihugu ICBM wasanga 17 mu kwezi kwa gatatu. Iki gihugu cyakomeje kivuga ko izo misile zagurutse kilometero zigera muri 366 na kilometero 90 mu kirere. Igisirikare cya Amerika cyavuze ko iyo herezwa ry'izo misile ritagize icyo rihita rihungabanyaho cyangwa ngo rihungabanye ibihugu by'inshuti zayo. Ni ku nshuro ya 16 Korea ya ruguru igerageje ibyo bitwaro muri uyu mwaka. Bibaye nyuma y'uko itangaje icyorezo bwa mbere cya COVID-19 ivuga ko ari ibihe bikomeye cyane ku gihugu inashyiraho goma mu rugo mu gihugu hose.
Ejo ni tukivuga ivy'amagara y'abantu muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, naho indwi irarumanye ata muntu mushasha yandura Ebola.
Byatangajwe uyu munsi kuwa kane n'umuyobozi w'ishami rya ONU ryita ku buzima OMS ushinzwe gukurikirana ibikorwa byo kurwanya icyo cyorezo ubwo yasobanuraga iby'indwara mu gihugu. Muganga Mori Keita yagize ati umuntu uheruka wemejwe iyo ndwara yatangajwe ku itariki ya 4 y'ukwezi kwa 5. Uyu muyobozi akomeza agira ati cyakora abantu 180 bageze aho bahurira n'abarwayi ba Ebola baracyacungirwa hafi. Muri abo abagera muri 200 uyu munsi baruzuza iminsi 21 y'igihe bagomba gukurikiranirwa hafi.
Kadugushimire jo ni mukankusi kuri ayo makuru yose badutsururukanirije ukabuduhejeje kudushikiriza n'ayandi abakunzi b'ijwi Amerika mushaka kuyungira kuyumva kuri wezi 3 akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com adresse yacu ya YouTube, Instagram na Facebook ni VOA radio yacu. Ayo mu karere k'ibiyaga bigari turahera mu gihugu cy'u Rwanda habagize inama nshingamateka na nkenguza amateka y'u Rwanda uno munsi bashikije raporo y'urwego rw'ubugenzuzi bukuru bw'imari ya leta y'umwaka waheze itariki ya 30 ukwezi kwa 6 umwaka wa 2021. Mugenzi wacu Asumta Kaboyi turi kumwe avuye kudukurikiranira ino nkuru. Asumta, mwiriwe gute ngaho mu Rwanda?
Mwiriwe neza Diane.
Ego, abagize ubwo rwego muri make babwiye iki abagize inama nshingamateka na nkenguza amateka y'u Rwanda?
Yego, urakoze. Nk'uko warubivuze maze kubyumva muri aka kanya birangiye ku mugoroba wa joro, icyo nakubwira ni uko umugenzuzi mukuru w'imari ya leta yavuze ko abacunga imari y'igihugu bagerageje gucunga neza ku buryo hari ikigereranyo cyazamutse kikava kuri 57% kikagera kuri 57% kivuye kuri 38% cyari kiriho mu myaka yashize. Gusa rero nubwo iki kigereranyo cyazamutse mu gucunga imari, haracyagaragara cyane amafaranga ya leta agenda mu kunyerezwa, agenda cyane cyane mu mishinga itangirwa leta igashyiramo za miliyari zitabarika, ariko iyo mishinga igahagarara itarangiye cyangwa se yararangira abo yagenewe ntibabashe kuyikoresha. Ni icyuho cyagaragaye, ndetse abadepite bakibaza ngo ibi bintu bizarangira ryari, aho leta igerageza gushaka amafaranga menshi ngo azamure imibereho y'abaturage, ariko abaturage ntabagereho kubera ko nk'imishinga bubakiwe batabasha kuyinjiramo cyangwa se amafaranga yashowe. Hanagaragaye n'ikindi kintu gikomeye cy'uko leta abacunga nabi umutungo wa leta bashora batanga ibiciro binini cyane mu mikorere ya leta. Bwenda twavuga wenda nk'abantu bagiye kubaka nk'imihanda bagatangisha amafaranga menshi leta kugura ibikoresho, bakajya kugura ibikoresho ku masoko bihenze cyane batitaye kureba mbega ngo bakumvikana ku biciro ku buryo byaba bitoye.
Kuri iyo migambi
ikomeye abadepite bakibaza ngo bizarangira ryari, kuko bigaruka buri mwaka buri mwaka
kwibaza ngo bizohera ryari, ariko akabazo ko kumenya naho ubutuma bidahera hari urugwego batomora bakavuga ati ruriya rwego ni rutariko ruratunganya ibikorwa nk'uko byari bibwirije kugira ngo iyo migambi itandukane ishikire umunyagihugu nk'uko byari bikwiriye.
Icyo nakubwira ni uko mu nzego zagenzuwe hafi ibigo birenga 200 hafi ya byose byagiye bigaragaramo ayo makosa. Ikikorwa rero ni uko batanga raporo nk'uko bakayigeza ku nteko, inteko ikagenda ihamagara abayobozi bavuzwemo ayo makosa, akenshi bikarangira gutyo. Hari abadepite rero bibaza bakavuga bati ibi byo gutanga raporo byahagaze ahubwo bigakorwa yego nk'uko bisabwa mu itegeko, ariko kandi abo bantu bagahita banakurikirwa mu nzego z'ubutabera bakaryozwa uyu mutungo wa leta uba wangiritse.
Hari ico bavuze ku zikiza ca COVID-19 co bacarakoze kuri ivyo bitandukanye vy'amafaranga leta yakoresha canke yaronse gaso?
Ntabwo bigeze bajya muri iki kintu cya COVID, bagendaga bavuga muri rusange. Ni n'imishinga imyinshi yagiye ihomba, ni n'imishinga yatangiye mbere y'uko COVID-19 iba. Ntabwo bigeze bagira umwihariko runaka, ariko bavuga ahubwo kuri COVID-19 hari iyindi raporo yatanzwe na Banki Nkuru y'u Rwanda, iyo yagaragaje ko yaba COVID-19 yaba intambara ya Ukraine iyo ariyo yateye ibibazo by'izamuka ry'ubukungu, ibibazo nako ibiciro ku masoko byazamutse cyane, kuri ubu abaturage bakaba bibaza amaherezo yabyo.
Iyo raporo imaze gushikirizwa inama nkenguzamateka na nshingamateka y'u Rwanda, ikigiye gukurikira ni iki? Haraba ukugenzura ivyo bigo abazosanga hari ivyo bononye, hakurikira iki muri rusange y'amaraporo nk'ayo atanzwe muri Sena y'u Rwanda no mu nama nshingamateka?
nibyo koko iyo amaze gutangwa hajyanwa amakomisiyo cyane cyane mu nteko ishinga amategeko hariho komisiyo ishinzwe kugenzura mikoreshereze y'umutungo wa leta ikagenda itumiza muri buri kigo igenda itumiza ariko kenshi bisoza abantu baratumizwa bakisobanura bikarangira gutyo nta turabona nubwo bivuga ngo hari abakurikiranwa ariko muri rusange nta bigaragara cyane bifatika wavuga ngo muri miliyari zingahe zahunge hari izigenda zigarurwa kubera raporo y'umugenzuzi mukuru w'imari ya leta ntabwo birashyirwamo imbaraga cyane.
Urakoze Assumpta, turaza kongera hanyuma kugira ngo twumvishe amajusho akaba wavanye ngaho mu nama nshinga amateka na nkenguza amateka y'u Rwanda ubandanye ugitunganya neza. Turasubira amakuru yo mu gitondo.
Murakoze cyane Diane.
Eka tugume mu gihugu cy'u Rwanda ho sentare yisumbuye ya Gasabo yatanguye kuburanisha mu mizi urubanza rw'umurwi w'abantu bagirizwa kwambura umunyamabanga umunyamahanga amadolari agera kuri miliyoni imwe nukuvuga ayaba ba miliyari imwe mu mafaranga y'u Rwanda. Ijwi rya Amerika mu rukiko rwasomewemo uru rubanza ryari ryaharungitse mugenzi wacu Eric Bagirubusa.
Abaregwa bagera kuri 13 muri dosiye yose, abagabo batanu n'umugore umwe rukumbi nibo bari mu mpuzankano ziroza nk'ikimenyetso cy'uko bafunzwe. Ubushinjacyaha bw'u Rwanda buvuga ko barangajwe imbere n'uwitwa Vedaste Yves Bamuteze. Burabarega ko mu kwezi kwa gatandatu k'umwaka ushize 2021 bambuye amafaranga umunyamahanga angana na miliyoni imwe y'amadolari y'Amanyamerika, ni ukuvuga asaga miliyari imwe mu mafaranga y'Amanyarwanda. Buvuga ko umuzungu wo ku mugabane w'Uburayi witwa Scar Jonas yari yazanye amadolari 500,000 n'amayero 115,000 mu bikorwa byo gucuruza amabuye y'agaciro, yose hamwe angana na miliyoni imwe y'amadolari y'Amanyamerika. Ubushinjacyaha busobanura ko bamuteza ariwe wabajyanye muri aparitoma ku Gisozi mu mujyi wa Kigali, ariko bagezeyo babanza gupima ikiro kimwe cya zahabu bakajya bagisubizayo bakakigarura kugeza bemeje ko bapimye ibiro 4 bya zahabu. Ibindi biro 60 ubushinjacyaha buvuga ko batabipimye kuko hari hafashwe ibipimo bya mbere nk'ikimenyetso cy'uko abagura bahawe zahabu nzima. Ibindi biro byasigaye ubushinjacyaha buvuga ko byari bigizwe na kuwivure jone aho kuba zahabu nzima. Buvuga ko nyuma yo gufata igikapu cyarimo ayo madovize bamuteze yayakwira kwije mu nshuti ze n'abavandimwe mu rwego rwo kugira ngo batazayabona. Burasobanura ko we n'umugore we bareganwa muri urubanza Mutesi Jean d'Arc bahaye uwitwa Padiri Ingabire Théophile umutamenwa warimo 1,972 by'amadolari n'amayeri 125,000, naho uwitwa Idrissa Bamureke we buvuga ko ariwe wari ushinzwe kubatwara mu modoka ariko birangira nawe yinjiye mu bikorwa bya bagenzi be. Ubushinjacyaha bukavuga ko Michel Ntakirutimana yari ashinzwe gusemurira abazungu bazi ko bagiye kugura zahabu ya nyayo nyamara ari kuivure jone. Maniraguha muri rubanza ubushinjacyaha buvuga ko inzego zijya kumusaka zasanze yarahishe 70,000 by'amadolari munsi y'igitanda. Hari kandi nabo ubushinjacyaha buvuga ko bakimara gufata ayo mafaranga bagiye bayaguramo ubutaka bakabwandikisha ku bandi bantu. Ni mu gihe uwitwa Mutesi Jean d'Arc umugore wa Kizigenza w'iri tsinda we yahise aguramo imodoka nk'uko ubushinjacyaha bubisobanura. Kubireba si umwana ubushinjacyaha bumurega ko bajya kumusaka basanze hari 300,000 by'idolari yari yahishe muri pamperisi umwana yambaye, ibindi 17,000 by'idolari babisanga muri DVD. Abafatwa nk'abayoboye iri tsinda ryose muri urubanza ntibahise biregura ku mwuzo wa mbere. Batanze inzitizi ku bushinjacyaha hari ibindi bimenyetso bishya bwashyize muri dosiye bakeneye kubanza kubisuzuma bakazabona kubyireguriraho rimwe n'urubanza rwose. Gusa Vedaste Yves Bamuteze ufatwa nka Kizigenza w'itsinda gake yumvikanye mu rukiko na mbere y'uko iburana ishari tangira yari yazamuye inzitizi ko ikiro cya zahabu yafatanywe hariye bwite ko ayigomba kugaragazwa nk'ikimenyetso mu rukiko. Ubushinjacyaha bwasobanuye ko bwayisubije uwo munyamahanga kuko atari burindire byari kumuhombya muri urubanza. Bwanasobanuye ko hari n'amafaranga bwasubije Scar Jonas agera muri 34,000,000. Urukiko rwisumbuye rwa Gasabo rwavuze ko iby'iyo zahabu ruzabisuzuma nyuma. Ubushinjacyaha kandi buhereye kuri Bamuteze na bamwe muri bagenzi be buvuga ko atari ubwa mbere bakora ibyaha bisa nk'ibi baburana. Muri uru rubanza hanaregwamo umunyamategeko Binego Bimenyimana, haregwa ko atamenyekanishije icyaha cy'ubugome kandi yari yakimenye. Buramurega ko Ntakirutimana n'abavandimwe be bamuhisheho 900,000 by'amadolari ngo ajye kubagurira inzu. Yiregura Metre Binego ashingiye ku ngingo z'amategeko yavuze ko icyaha cyari kizwi atagombaga kukimenyekanisha. Avuze ko amadolari agera ku 2,500 bamusanganye yayabonye mu rwego rw'akazi. Metre Binego yasobanuye ko Ntakirutimana yamuganye amusaba kunganira abavandimwe be bari bafunzwe kandi atagombaga kumena ibanga ry'akazi agirana nabo yunganira. Yasobanuye ko n'amafaranga y'akazi bari bamwishyuye yari yabahaye inyemezabwishyu. Urukiko rwabajije uyu munyamategeko impamvu ayo mafaranga bayamwishyuye hatanyuze kuri banki bagahitamo kujya kuyatsimba. Yasobanuye ko yari amadolari kandi amafaranga yagombaga kubikwa mu buryo buri wese yahisemo. Ikindi yavuze nuko bayamuhaye kuwa gatandatu banki idakora. Ubushinjacyaha buraregwa ibyaha byo gushyiraho umutwe w'abagizi ba nabi cyangwa kuwujyamo, kwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya, icyaha cy'iyeza ndonke no guhisha ibikomoka ku cyaha. Abaregwa bose nta wemera icyaha. Urubanza ruzakomeza ku itariki ya 13 z'ukwezi kwa gatandatu uyu mwaka. Amerika, i Kigali.
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kendi mu ntara y'Amuyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Gende mu gitagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Nuko rero turabararikiye muri isanga yejo saa 10 no munsi mwayumvise ni imisi yose kuva kuwa mbere gushika kwa gatanu no munsi havuze kubijanye no guhohotera abana bakiri bato mushaka kugisanga ico byane cyose kuri we zitata kaburungu radio yacu vewa akaburungu.com ejo naho ivyo tuzovuga ko mugenzi wacu Thomas Kamiringi ni wariko arabidutegura reka duhonje ko gato twumve Toma duce ku masonga wiriwe gute imbere yo kutubarira.
Uhiriwe neza Diane, niriwe neza ndimunyine nshakisha icyo kiganiro uko tuzagikora. Ni kiganiro kizavuga ku bakozi bo mu rugo mu Rwanda. Umukozi wo mu rugo ni muntu ki, akazi ko mu rugo nakahe, ahembwa te, afatwa umukozi wo mu rugo afatwa na bashebuje gute, umuryango muri rusange societe imuhakaye gaciro, mbese muri makeya nibyo ngibyo tuzaganiraho ingorane bahure nazo mu magambo makeya. Ni nabo tuziganira urebye kuko umutumirwa yari yanadusabye uko twabikora ikiganiro, nawe ni umukozi wo mu rugo kandi ufite ubunararibonye.
Abigusaba yavuga ko hariho utubazo bahura natwo canke yashaka gusa gusangiza ubuzima babayemo abandi.
Mu by'ukuri ntabwo ari byo yabisabye, ahubwo yabisabye rimwe mu kiganiro muri isanga cyari kiyobowe na mugenzi wacu Eugene Mukankusi. Nuko rimwe rero Mukankusi aza kwivuga mu nama y'abakozi twese nyine, kuko buri gitondo ubundi kubwira abumva ijwi rya Amerika urabizi, buri gitondo dukora inama tukavuga tukungurana amakuru tukabwirana ibyo abanywanyi b'ijwi rya Amerika bashaka bifuza ko tubagezaho, mbese n'akazi ukuntu turi bugakora. Ubwo rero nyine muri icyo kiganiro kimwe nibwo uwo munywanyi umwe yavuze ati kuki mudakora ikiganiro ku bakozi bo mu rugo ko bafite ibibazo bikomeye byinshi, ati muzabikorera. Nuko rero tuzamuha umwanya ejo aganire n'abanywanyi b'ijwi rya Amerika.
Hambavu y'uwo yabyisabiye hari n'abandi bashobora kuba bumva bogira ico baterere, bogira ico bazomutumire wawe, bo boshobora kukurungikira nimero za telefone gute kugira ngo uzoba abari mu bazoba bari mu hinga bw'ivyuma bazoshobore ku kubahamagara hama muyage nabo.
Mu by'ukuri ntabwo yasabye kuba umutumirwa, ahubwo ni jyewe tumaze kuganira. We yaravugaga ati kuki ijwi rya Amerika radio yacu kuki mutadukora icyo kiganiro gusa, ntabwo avugaga ati muzangira umutumirwa, ahubwo noneho uyu munsi rero tuganira numva ni igitangaza. Ndamubwira nti noneho uzaba umutumirwa, hanyuma ndumva ibibazo byumva neza. Ubwo rero abandi ejo tuzashyira n'ifoto ye kuri Facebook hakiri kare, nuko noneho rero muzohereze mwebwe banywanyi b'ijwi rya Amerika, muzohereza amanimero yanyu kuri Facebook y'ijwi rya Amerika tuzabahamagara. Ahagaro Diane, nagira ngo nkwisabire nawe uze kunyunganira dushishikarize abakobwa b'abakozi bo mu rugo nabo rwose bazikubita gashyi bazaze mu kiganiro.
Urakoze, bibwirwa benshi bikumva bene byo. Ahazoca izo nimero zanyu Facebook yacu ni VOA Radio yacu. Toma na hejo saa 10.
Na hejo ndagushimiye Diane.
Ubandanye utegura neza. Yego, tumira mate gato hama tuje kuyavugwa ku Burundi. amakinga arenga ibihumbi 10 amapikipiki yababa ibihumbi 2 n'amakinga y'imote arenga ibihumbi 5 nivyo biharuro vyavuye muri rusansuma yakozwe n'igisagara ca Bujumbura mu Burundi kugira ngo hamenyekane ivyuma bidaca amafaranga muri ico gisagara uko bingana leta ya Burundi ntiyemera ivyavuye mu matohoza muravyumva mu nkuru tubaza mwenzi wacu Desire Hatungimana I Kigali mu Rwanda
Kuruno wakane umushikiranganje w'intwari bereye umutekano w'iterambere ry'amakomine Gervain Dirakobuca yakoranije inama yarimo urongo y'igisagara cha Bujumbura ba mustanteri barongoye amakomine yo muri cyo gisagara n'abarongoye abandi mu gipolisi hari mu ntumbero yo kurabira hamwe ivyavuye muri rusansuma ivyuma bidaca amafaranga uko bingana kugira bene vyo bahabwe uburenganzira bwo kubikoresha binjira hagati mu gisagara cha Bujumbura icegeranyo cabonetse umushikiranganje Dirakobuca yagiteye ivyatsi
icegeranyo cabonekanye kwa sanze kirimwa mahinyu amahinyu menshi cyane ayo mahinyu rera katwereka yuko hari abantu batifuza yuko iki gisagara cyacu kijamwo urutonde mu byo kuyingurutsa bifuza yuko twoguma mu kajagari
uwo mushikiranganje amenyesha ko ico cegeranyo yaciyamirije afatiye ku biharuro bikigaragaramwo biboneka ko birimwa amahinyu menshi
twasanze ari amamoto angana igihumbi n'amajyana 813 amakinga ya sporo duca dusanga n'ibihumbi 13 n'amajyana 711 twadukinga dufise imoteri tumwe bita jeho kuki dusanga n'ibihumbi 5 n'amajyana 874 iki gisagara twese tukibamo bajya kwa musaneri bariga Akibuze zone baringa, ageze kumutekano baringa, ibyuma biriho muri gisagara cha Bujumbura.
Urongo y'igisagara cha Bujumbura, Jimmy Hatungimana aremeza ko igikorwa bakoze batagikoze neza, yagiriye akasaba imbabazi.
Igikorwa mu bisanzwe twaragikoze ariko nagomba ndabasaba ikigongwe kuko icyo gikorwa natwe twagikoze twasanze hariho ibintu bimwe bimwe nkora mutima tutakoreye ko ibiharuro bimwe bimwe twabahaye bityari haruro bidakwije ibyo twategereza gukorera ko byose ariko naho biri uko twasanze igikorwa mwadutumye koko harimo amahinyu urumva neza ko badushyize mu mutego ndasabye kiyongwe ku izina ry'abakoze icyo gikorwa
icyo gikorwa cyakozwe nabi kikaba kigiye gusubigwamwo abafise ibyo vyuma bidaca amafaranga vyabafasha kuyunguruza mu mirimo yabo babona ko kuri bo Hara gahumbo kanini
imigabane imigambi mba ndiko ndarangura nja ku kazi mfata bisi mbura ntegera mbura nuko nshika ku kazi natevye hanyuma ngaca nshika narushe ku kazi simeza ngo ndagakore neza ngaca nsanga uvuna tamwibarabara nari kuzikoresha ku kazi uko nuko ruhombo mbona rutuma no kuri ibintu byo hagarara tegatsa kuja mu buryo
tubibutse ko kuvigerekeza rya 2021 ukwezi kwa gatatu uno mwaka atakinga ipikipiki cyane tukutuku birekuriyo kinjira hagati mu gisagara cha Bujumbura Desire Hatungimana Kigali ijwi rya Amerika
Desire Hatungimana na wewe urakenuye nari nabice ku masonga nkitangura ikigoma muri Tanzania hakoraniye inama rukukoma ihuza abagwiza tunga baturuka mu bihugu bitanu bisangiye ikiyaga cha Tanganyika mu vy'ubutunzi arivyo Burundi u Rwanda Congo Tanzania na Zambia bipfuza rero korosha urudandaza rujabukiranya imipaka muri ivyo bihugu Tanzania iradomwa ku rutoki kwitaboroherereza yamara Pierre Claver niyo nkuru menyesha makuru wacu Kigali mu Rwanda ya tuteguriye ibindi kwino nkuru
Abagwiza tunga n'abanyamitahe baturuka mu bihugu bitano bihurira ku kiyaga cha Tanganyika ari byo Burundi, u Rwanda, Republika ya Demokrasi ya Congo, Tanzania na Zambia bose barahuriza kw'ico gice kirimwo ubutunzi bwinshi ariko kw'amategeko agenga ibihugu ataborohereza kubuhanahana biciye ku mipaka no muri ico kiyaga Ibyo nibyo byatumye abaserukira abandi bahurira ikigoma mu buseruko bushira uburengero bwa Tanzania mu nama rukokoma y'iminsi 3 yo kurabira hamwe icokorwa kugira ngo rudandazwa rwambukiranye imipaka rutezwe imbere amakuru avo muri iyo nama avuga ko igihugu cha Tanzania gitungwa gatoke ko kitorohereza abagwiza tunga bo muri ako karere ni mu gihe ico gihugu gikora kwibahari inziana ahari kivuko cha Dar es Salaam haca ibidandazwa hafi nka byose bivuye hanze ya Afrika bigiye mu kare ka Afrika y'ubuseruko na Afrika yo hagati. Olivier Suguru aserukije ishyirahamwe ry'abafise amahinguriro mu Burundi arabigaruka ko muri yo nama
burudaraza mu njabuka mbibe iyo dushoye ibintu by'uca Tanzania byishanga bikeyi baca badusaba yuko tubanza kurondera certificat tugiye gutora muri Dar es Salaam kubera iki banka kwemera ibupapuro BBN kandi nayo nyine isanzwe ifise ububasha n'ubushobozi nkuko iyo TBS ibisanga bikogwa mu karere kuri isoko sangi rya YAC. Iki nacho ni cerekeye ico bita certificat d'origine ni cerekana neza mu mwimbu dushaka gushora hanze ko byakorewe koko mu karere k'ibihugu bya YAC Burundi burimo.
No ku ruhande rw'u Rwanda abagwiza tunga bemeza ko bahura n'ingorane bageze mu gihugu cha Tanzania ni mu gihe ibyo bihugu nka byose kiretse Zambia bisangiye umujyango wa Afrika y'ubuseruko ufise amategeko yo korohereza abanyamitahe. Bayingana Elade afise societe y'imodoka zunguruza abantu yitwa Matunda Express mu bice ikoreramwo na Tanzania harimo yaganiriye na bagenzi bacu bi radio y'igihugu RBA ari muri yo nama.
Iyo bamenye ko ari umucuruzi ku ruhande rwa Tanzania bamuca amadolari ijana, aho iyo ugiye kwambutsa imodoka ugenda mu byonyine baguha iminsi irindwi yonyine, iyindi irenzeho ukajya uyishyurira imizani yabo nk'ikamyo ugasanga yahagurutse muri port ipimwe ibiro umuzani uri oke, ariko mu mizani yo mu mayira ukaza kugenda usanga barakurega kurenza nta wundi muzigo warengejeho. Aho twebwe nko ku ruhande rwa Tanzania imodoka y'inyarwanda itwaye abagenzi iyo yambutse kugira ngo ikomeze muri Tanzania bayica amadolari ijana na mirongo itanu n'abiri, aho kubona registration ya business muri Tanzania bigora cyane, bigusaba ko rimwe na rimwe ubucuruzi bwawe ubuvanga n'umutanzania ndetse ukamuha n'imigabane ntacyo aguhaye kugira ngo ubashe kubona uko ukora. Kandi ibyo ngibyo bigasanga biri bisike cyane.
Kuri iyo myidogo yose igihugu cya Tanzania kiremera ko batarira busema. Liliane Rukambuzi umuhanuzi mukuru mu rwego rw'igihugu rwitaho ibidukikije muri Tanzania National Environment Management Council yaserukiye igihugu ciwe yavuze ko hari byinshi bigiye gusubirwamo kugira urudandazwa rwambukiranye imipaka rugende neza kandi na Tanzania kihungukire byinshi.
Namna ambavyo wanaweza wakawekeza
twasanze kiri byinshi byo gukura mu nzira kuko amahigwe ni menshi cyane kandi abo bagwiza tunga nabo barafise gushaka n'uburyo kumbure kuri bamwe bamwe. Twebwe ico twitaho cyane ni kurikizwa ry'amategeko canke guhinyanyura ayabangamira abana bariya, ariko ico twifuza nuko abazana imitaye muri Tanzania babanza gusoma bagatahura kandi bakubahiriza neza amategeko ahari yereke rudandazwa bakanibuka gukingira ibidukikije. Twibaza ko twese turi hamwe tutobura gutora umuti urama kugira ngo ubwo rudandazwa tugungukiremo twese y'abatanzania canke ibyo bindi bihugu dusangiye akarere k'ikiyaga cha Tanganyika
letu, lakini na kwa manufaa ya mataifa hayo ambayo yanakuja kuwekeza
kugira abagwiza tunga bo mu karere bateri imbere umujyango wa Afrika y'ubuseruko bine muri bihugu bitano bihuriramwo ubahanura gukorera hamwe no gushira imitaye mu gihugu boroherezwamwo mu kurindira ko ibihugu byose byubahiriza amategeko y'isoko rusangi hamwe no gukuraho amakori n'amategetsi ku mipaka. Pierre Claver ni inkuru Kigali ku bw'ijwi rya Amerika.
Pierre Claver ni inkuru niwe duce dusozera ko amakuru twa dufi bafitiye kuri no mugoroba. Dushimire abagize wara bose ngo ategurwe yongera bashikire imbere guhana gahindukira, ariko ngende ndabibukije ko ejo mgenzi wacu Thomas Kamirinda ariko arabatunganiriza ikiganiro ku bakozi bo mu nzu mu gihugu cy'u Rwanda, by'umwihariko aripfuza kubana n'abakozi bakora imirimo itandukanye mu ngo z'abatandukanye ariko arabapfasoni canke abigeme. Muzobane rero nawe azwarige cisaha 10 ku masaha mu Burundi no mu Rwanda. Mwakoze kudutega biri Diane na Hazuni Jerry twari kumwe kuri micro Nadia Taha afatikanije na engineer muhinga bw'ivyuma bakoze gushikana amaju yacu aho mwari muri Frederic Nkundikije niwe yarahagarariye ibiganiro vy'uno mugoroba. Twempi ku izina rya bagenzi bacu tubikebanuye tuyifuriza kubandanya muranirwa mu byo murimo vyose naho ubutaha mubandanye kuryoherwa n'ijuru rya Amerika mu ndimi zitandukanye muri ko murayumvamwo aho muherereye.
Thank you.